Ubu ijwi rya Amerika ribandanyije kubashikiriza ibiganiro byavyo mu gitondo. Abaduteza amatwi mu gitangura kutwumva, namwe mwese mwatanguye kumva ijwi rya Amerika mu gikanguka, turabahaye ikaze mu biganiro byacu. Muri kumwe na Oriane Itangishaka yoboye ibiganiro byo kuri Nosaha. Uyu munsi ni kwa gatandatu, muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Inyuma yaho turaza kubashikiriza ikiganiro iwanyu mu ntara cerekeye amakuru yo mu ntara z'u Burundi no mu nkambi z'impunzi z'abarundi. Mu Rwanda kuri uyu wa gatanu, Sentare y'Ikirenga yaraburanishije urubanza umushikirizwa manza Edouard Murangwa yarezemwo leta y'u Rwanda, avuga ko itegeko rigenga amakori ku butaka ryasohotse umwaka uheze riteye kubiri n'ibwirizwa shingiro rya Repubulika y'u Rwanda. Uyu munyamategeko asaba Sentare y'Ikirenga gutesha agaciro zimwe mu ngingo ziri muri iryo tegeko. Ni nkuru ya mugenzi wacu Asumta Kaboyi.
Mukirego yatanze umunyamategeko Edouard Murangwa yasabye urukiko rw'ikirenga gukuraho ingingo ziri muri iri tegeko rigenga imisoreshereze ku mutungo utimukanwa zambura umuturage uburenganzira ku mutungo we. Uyu munyamategeko asobanura ko hari ingingo ya 16, 17, 19 na 20 ziri tegeko zihabanye n'itegeko nshinga kuko zicamo ibice abasoreshwa. Uretse uyu munyamategeko wagaragaye mu rukiko rw'ikirenga, izindi mpuguke nyinshi ziswe inshuti z'urukiko zari mu cyumba cy'iburanisha, bamwe bashyigikiye iseswa ry'izi ngingo, abandi bashyigikiye ko zaguma mu itegeko. Inshuti y'urukiko yavuye mu ishuri rya Kaminuza y'u Rwanda higisha amategeko Turatsinze Emmanuel yavuze ko kongera umusaruro w'inzu zo guturamo ukaruta uw'inzu zo gucururizamo n'inganda bitumvikana, kuko izo zindi arizo zunguka cyane.
Ufate amazu bitewe n'icyo yagenewe asoreshwa umusoro utandukanye, inzu zo guturwamo uvanyeho ituwemo na ba nyirayo isoreshwa umusoro ungana na 1% buri mwaka ry'agaciro k'iyo nzu. None inzu y'ubucuruzi igasora 1/2 cy'inzu yo guturwamo isoro, ni ukuvuga 0.5%. Hanyuma inzu z'inganda ndetse n'iz'ibigo biciriritse n'ibigo bitoya zigasora 1/10 cy'inzu yo guturwamo isoro. Urumva rero iryo tandukaniro ririmo, hagomba kuba hari impamvu zifatika zashingiyeho n'umushinga w'amategeko kugira ngo iryo tandukaniro barishyizeho. Gushyiraho itandukaniro ntabwo ari ikibazo, ariko iyo tandukaniro ryaba ririmo kudatanga ubutabera cyangwa se hakagira ababangamirwa mu bijyanye n'iterambere n'ubundi burenganzira bemererwa n'itegeko nshinga, icyo ngicyo kiba ari ikibazo.
Inshuti y'urukiko yitwa Habimana Pio we yavuze ko umusoro mwinshi ubangamiye abaturage ari ikibazo, kuko ushobora gutuma batakaza uburenganzira ku mitungo yabo. Yavuze ko ingingo ya 19 iya 20 by'iri tegeko bisa nk'aho ari ibihano kurusha kuba imisoro. Atanze urugero nk'aho umuturage ufite ikibanza iyo kidakoreshejwe vuba ibyo cyagenewe icyo kibanza gicibwa 50% cyangwa 100% by'imisoro. Uyu wiswe Inshuti y'Urukiko yavuze ko mu bisa nk'aho ari ibihano, kandi kuba utubatse nta cyaha cyangwa ikosa uba wakoze. Undi wavuze nk'Inshuti y'Urukiko ni Ingabire Makire uyobora Transparency International Rwanda, aha yavuze ko gusoresha umusoro mwinshi ibibanza bidakoreshwa n'ibibanza birengeje urugero bihabanye na politika y'imiturire mu gihugu. Yavuze ko niba leta ishaka ko abaturage bose bagira aho baba bitazakunda mu gihe uwaguze ikibanza akajya gushaka amafaranga yo kucyubaka azajya agaruka ayo yakacyubakishije akajya kuyishyura imisoro yabaye myinshi. Ni kenshi abaturage bakunze kugaragaza ko iri tegeko ribabangamiye ndetse batakambiye inteko ishinga amategeko igihe kinini mbere y'uko ritorwa, ariko bisoza itegeko rigiyeho.
Ikibazo nyamukuru aho kiri, ubutaka bwahoze ari ubw'umuturage, abukomora ku bakurambere be cyangwa ari ubwo yiguriye atanze amafaranga ye. Leta iza gushyiraho itegeko rivuga ko nta muturage uzongera kugira ubutaka, yaba yarabuguze yaba bukomora ku miryango ye. Ubutaka bubaye ubwa leta bwose, umuturage azajya bukodesha na leta igihe runaka. Ubwo bivuze ko ubutaka butakiri umutungo w'umuturage. Ya leta iragaruka ariyo yishyuza ubukode, iragaruka iti noneho ugiye no kuzajya unabusorera. Uko njye mbizi ntabwo umuntu asorera ikitari cye, ntabwo usorera ikitari umutungo wawe. Noneho byajya gukabya ukanasorera wa wundi ugukodesha
abunganira leta bo bavuze ko nta kibazo itegeko riteye bemeje ko itegeko ritavangura nkuko batanze ikirego babivuga kuko amategeko yose y'imisoro abafite ibyiciro runaka rero kuba inzu zo guturamo zisoreshwa rimwe ku ijana naho inganda nizo gucuruza zigasoreshwa ze n'ibice bitanu ku ijana abanyamategeko bunganira leta bavuze ko nta busumbane buriho kuko n'ubundi inganda cyangwa zo gucururizamo biba bifite agaciro kanini ku buryo birangira n'ubundi aribo bishyuye menshi ikindi abanyamategeko bavuze ngo nuko abafite inganda n'ubundi bucuruzi batanga indi misoro myinshi bishyura bitewe n'ibyo bacuruza Perezida w'Urukiko rw'Ikirenga Profeseri Sam Rugege wari uyoboye inteko y'iburanisha igizwe n'abacamanza batanu yavuze ko umwanzuro w'uru rubanza uzasomwa ku itariki ya 29 z'uku kwezi kwa 11 Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika I Kigali
Abanyepolitike batandukanye baragize icyo bashikiriza inyuma yaho intumwa ya ONU ku kibazo cy'u Burundi Michel Kafando atangiye imihoho umugambwe uri ku butegetsi ubona ko ari kimenyetso cy'uko amahoro yabonetse abatavuga rumwe na leta nabo bati yabuze abamushigikira mu gikorwa cyo guhuza abarundi inkuru ya mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru
Kubw'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD kubona intumwa idasanzwe y'ishyamwe mpuzamakungu ONU ku kibazo cy'amatati ari mu Burundi Michel Kafando yaratanze imihoho ni kimenyetso cy'uko amahoro n'umutekano byasasagaye mu gihugu Evariste Ndayishimiye n'umunyamabanga mukuru w'uwo mugambwe uturukamo umukuru w'igihugu yabicikirije kuri uyu wa kane mu masengesho uwo mugambwe wari watunganije
none yashamaze bahora ko ya Kafando ngira umuntu hari uri ize cyagire hari yagushwana muri nation sene ngo urukore ko kapa bonye ne babonye ko bikwiye ijwi ry'Imana ryaragere rangarindi ntibaje mu matora hakiri kaso bavuga bati hari hindyane hagati y'abarundi kuko gihe hose hari ho muhuza nuko hariho ahuza abantu ariko barajya ereka hajya cyane n'ikimenyetso gikomeye oni yasinya yuko mu Burundi abantu bariko barabyana nico gituma umuhuza agakenewe nari mushaka mushaka waje kugira itangazo ngo twabonye ko mu Burundi yatangiye igihari none ntibikenewe kwa umuhuza oya bavuze bati umuhuza atagikenewe nuko atamigwi ihanganye igihari ijya ni message ikomeye
yamara abatavuga rumwe na leta bo busiko babibona umugambwe sawanya Frodebo ubona ko iyo ntumwa yawo ni itashigikiwe bikwiye nabegwa n'ikibazo cy'amatati ya politike haba mu Burundi canke akarere kari kafashe ico kibazo mu ntoke Fenias Ndigaba avugira sawanya Frodebo
turavye bihe yakoreyemwo abateriza kumufasha ingene bitwaye tubona ko ahubwo yari yihanganye kubera ko oni yareshatse ko yofasha Burundi kugira ngo batorere umuti amatati ya politike yari mu Burundi vyega rero ntabwo bamufashije neza ashaka kuvuga ubutegetsi ruvuga leta n'umugambwe CNDD-FDD nabo bakorana ntabwo bakoze igikorwa bateza gukora neza nuvuga n'abandi banuvuga ko bari muri opposition nabo nyine byarabagoye ntibakoze neza igikorwa bari bategeza gukora turavye rero n'abakuru b'ibihugu mu karere nabo nyine Burundi burimo ibyo bateza gukora ntibabikoze neza kuko nabo nyine yarabivuze ko atigeze aronka ubufasha uvuye kuri abo bantu marabonye ko wafasha kugira ngo ibyo bigando bizogende neza Perezida Mukapa nawe nyine atanze imihoho kubera ko yabonye yananiwe amunanije
abanyepolitike bahunze Burundi nabo babibona ukundi urunani rushasha Sefort Arusha ruherutse kwiyonkora kuri Senared rwari rwashinzwe mu mwaka w'2015 rurashima iyo ngingo ya Michel Kafando yabuze atwara igihugu cya Burkina Faso Frederic bamvuga inyumvira icegera cy'utwara Sefort Arusha avuga ko Kafando yabonye leta y'u Burundi itamworohereje ndetse na bamwe mu banyepolitike bisubiye ko bagashaka gutaha gutyo Kafando kaburi chafata
icambere nuko birukanye userukira ishyirahamwe Nations Unies abije bateye akazi na muntu mu Burundi biro byiri birugagwa kandi bitagusubira inyuma ibyo mu bisanzwe ni nkuko yarasa n'unamiwe kubera ko yabwirizwa kuganira nabo bye kugango batori inyishu bahagume byaranje icya kabiri mu kufasha abarundi ngo byukuri habi ibiganiro bihuza abarundi leta y'u Bujumbura n'abarundi batari kumwe nayo baba bari hagati mu gihugu afite abari hanze y'igihugu. Icya gatatu ni iki abonye aho abantu bariko bagwana ngo bagwanira amasezerano ya Arusha bakabimwumvisha akaza no kubaraba ngaha Bruxelles bavuze bati reka ibya Arusha twanze tubyihuse twigire mu matora ni ukuvuga ibyo baharanira baramuhenze yabonye ati je ndiko ndahuza impande zitarizo kubera ko harimwo abariko barasokora bigira mu byabo ashobongera ko nuko mu Burundi hasubiye kwadika intambara utabona neza ubwoko bwayo ubwaribwo acabura ayakira n'ayabira wowe uri umuntu rero urabije ibintu byose urashobora kuvuga uti aho ndiko ndazereka ndabijebe.
Twibutse ko Michel Kafando mu gutanga imihoho ku munsi wa gatatu w'iyindwi yasize yavuze ko oni vyayinaniye gufasha gutunganya ibiganiro bihuza bose mu Burundi. Uko niko yabivuze.
Même si nous n'avons pas gagné la bataille du dialogue au Burundi.
Ndemeza ko nawe tutatsinze urugamba rwo gushiraho ibiganiro mu Burundi. Uruhara rwawe ni ntirusuzuguritse. Twaratumye mu karere babona ko amahoro mu Burundi ari kimwe mu byotuma karere kose gatekana.
Burundi est un impératif catégorique pour la paix globale dans l'ensemble de cette région.
Imbere yaho umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres yari yabwiye akanama kajejwe umutekano muri ONU ko mu Burundi hakiri ibimenyetso byo kutihanganiranira mu bya politike mu gihe atanameze umunani yasigaye kugira ngo habe amatora. Na Kafando imbere yuko akuramo akarenge yavuze ko icyuka atari cyiza muri politike. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi rya Amerika.
Barakoze bagenzi bacu Pierre Claver Niyonkuru na Asumta Kwabuyi ku makuru badushikirije. Ubu ni wa mwanya dusanzwe tubashikiriza ikiganiro wanyu mu ntara. Ikaze mwese.
Wanyu mu ntara. Wanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Wanyu mu ntara.
Na kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Wanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Ngenda bahe ikaze ivyamenyesha makuru n'ubutungane mu gutangura amenyesha makuru bane bikinyamakuru cigenga iwacu n'umushoferi wabo mu Burundi bagiye kubandanya bapfunzwe. Sentare nkuru y'intara ya Bubanza bapfungiwemo yavuze ko ishimye kubiyegereza mu mwanya amatohoza kibandanye. Mukanya mvuganye na Antoine Kaburahi yatanguje ikinyamakuru iwacu ambwira ko inkuru ibaye inca mugongo ku banyamwuga no kubakorera ikinyamakuru iwacu.
Ingingo tubabaje cyane kandi dutangaje kuko nkuko twaje twivuga kuva bagifatwa nta caha twiyebye tubona kibagira. Bagenzi bacu bagiye kurondera amakuru nkuko umumenyesha makuru wese abikora iyo yumvise ibintu byabaye. Hari hari havuze yuko habaye igitero mu Rubanza, niho rero bafata imodoka baragenda mbere bagiye hakiye bavuye Bujumbura saa sita n'iminota cumi n'itanu. Ibitero byaraye bibaye mu ijoro ryakeye kandi nayo bashitse Ubanza ntibaronse umwanya gukora murazi ko bakiri babahagarika babwira yuko ari kubafasha kubashyira muri sekirite. Mugayo sekirite bavuga ko abaye kubashyira muri kasho mu ntango mbere babashyize muri kasho ukuntu kumeze nabi cyane ntawo kwirirwa bigaruka ko hama rero barahava barabimura parike bashyira muri ibungiro rya Bubanza. Uno munsi rero niho bategereza guca imbere ya magistra akavuga yuko abandanyije kubagumana canke abarikura. Ubu rero duje kuronka inkuru hari Bubanza yuko inkuru yeye tubabazi kandi dutangaje ko ku bwacu nta caha kibagira bakoze umwuga wabo.
Muri uko kubagumana igica gikurikira gica kibiki acaba ari ukubandanya bumvirizwa canke.
Oya twebwe cyo cyatugira n'abunganizi bacu dusatugirize bita fair appel no kuvuga yuko iyo ngingo tuyanka tutayemeye hama rero uyu butungane bukabandanye bukora ariko rero umuntu yabagiriza murazi ko bagiriza niyo ko bakoranye n'abantu Burundi n'abagutera Burundi donc complicité et tout ça ntacho bazotora nta nakiyo bazotora kijya muri ibyo ubu rero twebwe tugiye kugira ibyo bita appel hama twandaye ubutungane bukore mugabo n'ingingo yabaje kanitangaje
muri uko kunguruza kwanyu muri izira ko hari kizohava kivamo
eh iyo umuntu yunguruje nuko abayizera iyo yunguruje nuko ubuzi uko atacho wagira handi yo bikwagira ubwibuti narafashwe none ga yimwe bagafatwa tani cyo bari bwakore kuba babugiye bafashe bataratangura nako kazi kayita batwaye ega kazi kumenyesha makuru murabizi ntikakorerwa mu biro ntikakorerwa ibujumbura bubitse kwa bayigitero mu cangu zo canke makamba canke muyinga canke bubanza umumenyesha makuru agenda kurondera inkuru aho yayumvise inkuru ndi musanga ku biro nta kose na rimwe bakuye kandi iyo bagiriza nta na kimwe bazokwigira batora kuko nta na kimwe kihari
Antoni Kaburahe mukanya mugitangura kutubwira uko mwakirie ino nkuru mwanavuze yuko bagifungwa amenyesha makuru n'umushoferi wabo batari bamerewe neza ubuho aho bari zifashe gute
eh umunyororo nta nari muba mwiza nta nari mu munyororo byoha mugabo nuvuga ko ari hakarusho na karusho kuko aho bari bafungiye bwa mbere hari ahantu hari cyane ahantu hato nakazu nahajya abitabarira hari aho nyine nimwe bita kasho ubu rero bari muri prison y'ubanza novuga yuko ari mitende mugabo naho nyine bategezwa ko bari ngaho
umwe mu bamenyesha makuru b'ikinyamakuru iwacu biravugwa ko hari ingwara afise zitamwemerera kuguma apfunze gutyo ico kintu ubutungane hari ico goba kids
yego anyitse ndira ubusa umenyesha makuru amuzi asanzwe agifite n'amagara make aramerewe nabi umuntu afite amagara make twibaza yuko bukira bakanamutezurira wewe kubera amagara ko yivuza amagara twibaza yuko umunyororo azowushobora kuko asanzwe agwaye izo rero reka twanze tugire iyo apel hama ivyo sogerageza gusaba yuko yotezurirwa canke bakaraba ingene babigira kubufungira mu bitaro nta munyororo azashobora nyese n'ukuri
Antoni Kaburahe mwatanguje ikinyamakuru iwacu mu gihugu cy'u Burundi twashimire kuri kano kanya muhaye ijwi rya Amerika
murakoze cyane
tukiri kuri iyo nkuru amashami atari make yaba ayo mu karere ya Afrika na mpuzamakungu akomeje kwiyamiriza ifungwa ryawe bamenyesha makuru yekana bamwe mu banyepolitike b'Abanyamerika nka Karen Bass atwara akanama kungirije kajeje imigenderanire y'inama nshingamateka ya Amerika hamwe n'ibihugu bya Afrika kwa gatanu yanditse avuga ko atewe umutima uhagaze n'ifungwa ryamenyesha makuru bane n'umushoferi wabo mu rwandiko rwiwe yagize ati ndugure twa mugina ukwibasira amenyesha makuru no kwibasira ubwigenge bwa kiremwa muntu ndasavire kugwa bidatevye z'amenyesha makuru Agnese Ndirubusa Christine Kamikazi Egide Harerimana Terence Mpuzenzi n'umudereva wabo Adolphe Masabarakiza bompi bakoreye ikinyamakuru iwacu mu gihugu c'u Burundi mu Rwanda bushikiranganje bw'amagara y'abantu muri ico gihugu uriko buriga kuzindi ngamba zigamije gukumira ikiza ca Ebola tubonekeje mu gihugu ca Congo ni nama ikurikiye yarayihuje ba ministre ba y'abantu b'u Rwanda na Republika ya Demokarasi ya Kongo mugenzi wacu Claude Ganza Munyamagana araduha ibindi kuri ino nkuru
ni inama irimo guhuza ministri w'ubuzima n'abayobozi b'uturere twose tw'intara y'Iburengerazuba abayobozi b'ibitaro abajyanama b'ubuzima n'izindi nzego zihuriza hamwe imbaraga mu gukumira ko Ebola yabona icyuhica mikototera u Rwanda iyi nama irimo kubera mu muhezo ariko mbere gato yuko abanyamakuru bahezwa ministri w'ubuzima Dr Diane Gashumba yabanje gushimira inzego zose zakoze uko zishoboye Ebola ikabasha gukumirwa kugeza amagingo ikaba itaragera ku butaka bw'u Rwanda ariko ministri w'ubuzima asaba ko hatabaho kwirara
ku mipaka y'igihugu cy'abaturage cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ndetse n'uturere two mu majyaruguru n'uturere two gushimira cyane ari abaturage ari abayobozi bose turabashima kuko imbaraga mushyiramo amanywa n'ijoro abajyanama b'ubuzima abayobozi b'ibitaro inzego z'umutekano abayobozi b'ibigo nderabuzima imbaraga mushyiramo zatanze umusaruro ikintu cyo gushimira ariko nta kwirara nubwo icyorezo kirimo kigenda kigabanuka mu buryo bugaragara abaturanyi nabo bashyizemo imbaraga zishimwa
iyi nama ikurikiye indi yarayibaye ku mugoroba w'ejo ku wa gatatu nayo yabereye mu muhezo ihuza abaminisitiri b'ubuzima Dr Diane Gashumba ku ruhande rw'u Rwanda na Eteni Longondo wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo guverineri w'intara y'Iburengerazuba kimwe n'inzego z'u Rwanda zishinzwe umutekano amakuru ijwi rya Amerika ryahawe n'umwe mu bari muri iyi nama ariko utifuje ko amazina yatangazwa nuko mu byaganiriweho harimo kongera kunoza no guhuza ibikorwa byo kugenzura abambuka umunsi ku wundi ku mipaka ihuza ibihugu byombi, gushyira ku murongo abantu cyangwa amatsinda y'abakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka ku mpande zombi, hakamenyekana imibare ihamye yabo, bikazakurikirwa no kubakingira. Hari kandi no gutangira gutegura ubukangurambaga ku rukingo rwa Ebola buzatangizwa mu mijyi ya Goma na Rubavu mu kwezi kwa 11 cyangwa mu kwezi kwa 12. Mu nama y'uyu munsi hatumiwe n'abahagarariye abajyanama b'ubuzima muri buri karere kagize intara y'Iburengerazuba kugira ngo batangire basobanurirwe uko bizakorwa n'uko basabwa kwitwara. Ibirimo gukorwa ha ku ruhande rw'u Rwanda bibanziriza itangwa ry'izi nkingo bigomba kuba bikorwa no ku ruhande rwa Kongo nk'uko impande zombi zareze ibyumvikanye. Amakuru hagijwe irya Amerika ifite nuko Ministeri y'Ubuzima y'u Rwanda yamaze kwakira inkingo 2022 muzigera ku 200,000 zahabwa, mu gihe Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igomba guhabwa inkingo 500,000 zikazahabwa by'umwihariko abakora ubucuruzi cyangwa indi mirimo ibasaba kwambuka imipaka y'ibihugu byombi hafi buri munsi. Izi nkingo zigiye gutangwa ku nkunga y'abanyi y'isi. Ku ruhande rw'u Rwanda, umushinga San Francisco ni uzashyira mu bikorwa itangwa ry'izi nkingo mu gihugu hose. Ministeri y'Ubuzima ikavuga ko izakurikiranira hafi inkurikizi z'izi nkingo mu gihe hari abo zagwa nabi. Muri rusange, Ebola iragenda icibwa intege ugereranyije n'umuvuduko yariho, nubwo abayandura bakomeje kwiyongera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko mu Rwanda nta n'umwe uragaragara. Abantu 3,152 nibo bimaze kwemezwa neza ko banduye Ebola kuva yadutse mu ntara za Kivu ya Ruguru n'iya Ituri mu kwezi kwa 8 k'umwaka ushize. Imaze guhitana 2,065, naho abandi 117 bikekwa ko ariyo bazize, mu gihe abayikize bose ari 1,048 nk'uko tubikesha Ministeri y'Ubuzima ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abakora mu nzego z'ubuzima banduriye Ebola mu bikorwa byo kuyirwanya bose hamwe ni 161, bangana na 5% by'imbumbe yabo byemejwe nabo bikekwa ko banduye Ebola kuva yaduka. Ni mu gihe abaganga hamwe n'ababafasha mu guhangana na Ebola bamaze guhitanwa nayo ari 41. Indi myanzuro iza kuva muri iyi nama turayibagezaho mu makuru yacu ataha. Claude Ganza, Munyamagana, mu Burengerazuba bw'u Rwanda, ku bwa Radio rya Amerika.
Umugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru aragarutse ku murongo wa telefone kugira atubwire ibyitanga imihoho vya Michel Kafando ni intumwa ya ONU ku kibazo c'amatati ya politike ari mu Burundi. Claver, amahoro.
Amahoro meza byane binahaze.
Michel Kafando yari yagenywe ryari, yaramaze gukora iki kuri ico kibazo c'u Burundi?
Michel Kafando yaje gutwara igihugu ca Burkina Faso, yatwaye leta nshasha kibanza, yari yagenywe na ONU itariki ya 5/5 mu mwaka w'2014 kugira ngo aserike intumwa, abe intumwa idasanzwe ya ONU mu Burundi. Akaba rero yari amaze gukora itari bike, yari yagiye i Bujumbura ahura n'abategetsi batari bake harimo n'umukuru w'igihugu wo mwaka nyene. Yari afashije kandi guhuza Abarundi, yarakoranye n'umuhuza mukuru Matata Burundi yoherutse gusa Museveni hamwe n'ubundi bakorana Benjamin Mkapa. Barakurikije rero ibice bigera kuri 2 by'ibiganiro byahurije Abarundi yarusha muri Tanzania, ariko rero igice cya nyuma leta y'u Burundi ntiyigeze yitaba ibyo biganiro, akaba ari nabyo mbere yashyikirije yarusha muri Tanzania ko byamushavuze cyo kumwe na Mkapa. Mu gutanga imihoho rero avuga ati, ngarakirije ngaha akazi nari nahawe, nibyose ko ndangije, nibyose ko mpeze akazi, Uburundi turabona amahoro, ariko ndaye ngombwa ko ndabigarukiriza ngaha akabegiye akanama kabone kageze amahoro n'umutekano.
Kuba avuga ko ari byinshi atashoboye gushika ko ni nayo mpamvu yatumye atanga imihoho, aratomora ati mvuyemo kubera iki?
Natomora neza ngo mvuyemo kubera iki, ariko we avuga ati, nari nakoze uko nshoboye cyo kumwe na bagenzi banjye kugerageza gusoreza ambasade ari mu Burundi, atariko mvuyeyo hakiri akazi, ndetse kurangura kosa ibyo bikorwa hakiri akazi kenshi ko gukora. Asikiriza ko mbere asize leta yaramaze kumenyesha yuko itaje kutanga ibiriyane bihuta Abarundi.
Hari n'abandi bamubanjirije, aho ndavuga nka Benjamin Mkapa yahoze arongoye Tanzania, wotubwira muri make nabo nyene uko bakuyemo akarenge?
Benjamin Mkapa yahoze akora igihugu cya Tanzania, wewe yarasomoye neza yuko ashavuzwe n'inyigifato ya leta y'u Burundi kubona isisanze igice bigera kuri 3 kuri 5 byose abahuza bari bateguye, bari bateguye ibice 5, ariko leta y'u Burundi ibice 3 byose ntigenze ibyisaba, akaba yatanze imihoho mu ntango z'umwaka uheze, aho yavuze ko n'abakuru b'ibihugu by'akarere ka Afurika yo kurikira kigeze bamufasha yari avuze ati ndangirize ngaha akagikanze ariko ngiye mbabaye kuko abo nategeza guhuza cyane cyane Burundi yigeze yisaba ubutumire bwanjye ikanavuga kandi ko n'imbere ya Michel Kapando hari abandi bari bamaze gutanga imihoho akumva nka Jean-Marc Benomar nawe yari yagenywe na ONU nawe akaba yanswe na Leta y'Uburundi nyine mu mwaka wa 2016 kigeze ko ONU ivuga ko hari intumwa zitanu zose zimaze kurubikwa mu Burundi Burundi bukazitera ibyatsi.
Pierre Clavernier nkuru urakenuye utwemere ko tuza kongera amakuru yacu yo hanyuma ukabandanya udusesangura utubwira n'ibindi kuri ivyo vya Michel Kapando n'abamubanjirije. Turabasuhuje bakunzi banywanye ibijwi rya Amerika. Dukomeze dufatanye kubona amakuru agezweho kandi yizewe twasangiza abatwumva. Kubera iyo mpamvu turabasaba kutugezaho amakuru, amafoto n'amashusho mubona aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugenda. Natugezaho n'ibitekerezo hamwe n'ibyifuzo mufite byadufasha kubanogeza. Nakoresha urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa nomero ya WhatsApp ikurikira akamenyetso ko guteranya 1 2 0 2 4 4 1 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo twerekeza mu kambi ya Rusenda ari impunzi z'Abarundi bahungiye muri iyo kambi bakaba babeshejeho no kurima bavuga yuko imvura iri kwibononera imirima yabo. Mugenzi wacu Vedaste Ngabo yanyarukiye kuturabira uko vyifashe.
Aba Barundi bo muri ingambi yo mu Rusenda iri mu birometero birenga 60 n'umujyi wa Uvira bavuga yuko basanzwe bahinga mu kibaya cya Rusenda imirima yabo y'itomate, iy'ibigori ndetse n'iy'imyumbati yibasiwe n'amazi y'umugezi wa Rusenda ndetse n'ay'imvura imaze iminsi igwa. Mpawe n'Imana Perusi yari asanzwe ahinga itomate mu Rusenda.
Iyi mvura yaraguye cyane, imaze kugwa induzi ziruzura, imipira atemba, imirima twarimye yose ikiratwagwa. Ubu turi mu gihombo, nta kintu na kimwe dufise, turahagera turumigwa n'urusazi ruduma gusa. Amatomati twari twarimye, ibigori twari twarimye, byose byaratwawe. Ubu turahonyere tuyifumbereje, nta kintu na kimwe dufise.
Sabushimike Joseph na Sinumva ya Serafina ba muri village ya gatatu yo muri iyi nkambi batangaza yuko amafaranga bari bashoye mu buhinzi yose yahombye kubera imvura nyinshi yangirije ibigori ndetse n'imyumbati bari basanzwe bahinga.
Twinjiye mu kihombo kubera uwo murima wari impande y'uruzi zari kabetse ibiri. Hama uwo murima uratwagwa, waratwawe wose, kandi bwo bya bibiri mu kugera aho byera aho umuntu avuna mugabo umurima wose watwawe kugeza ubu ntara kabona kamwe wahabona.
Mwari mwakoresha amafaranga angana gute?
Nk'ibihumbi mirongo ine cyangwa mirongo itanu. Ariko aho hose twinjiye mu ruhombo nta kintu na kimwe twakuyemo. Ayo gukotesha nawe twakotesheje ibihumbi mirongo ibiri, birumvikanye ibi n'ibihumbi mirongo ine, byose byaba mu bihumbi mirongo icyenda. Rero urumva twarahombye, ubu ntitugira aho twikora, ariko tuzi ko tuyimiye iki kugira ngo tuze turonke nacyo cyo tugira akamaro. Ariko uno munsi turifumbereje
rero nk'umwene bimeze narinye karoze bimaze gucira nyuma ndi mahantu ku gasozi imvura iguye bica bitwaga ubwo mpera gukotesha kandi nayabuze.
Nyandwi Andre ahinga ruguru ya Rusenda iwe na bagenzi hari icyo basaba amashyirahamwe mu ngamba ashinzwe impunzi.
Jeno saba yuko isenere yo mfasha ikandonsa umurimo watwawe kuko narahombye cyane bakaduha icyo dufasha kuko icyo tworiye imbuto n'udufanga tudufasha mu kurima kuko twatanze amafaranga turakotesha n'ababembe tukaba udufaranga muri yataye.
Twagerageje kuvugisha ishyirahamwe rya DRA ari naryo rishinzwe gufasha abahinzi bo muri iyi nkambi kugira ngo batubwire icyo bateganya gufasha aba bahinzi bahuye n'iki kibazo. Ntibyadukundira mwamenya yuko ubusanzwe impunzi z'Abarundi zo muri iyi nkambi zikunze kwitabira ubuhinzi bw'imboga, imyumbati, ibigori ndetse n'ibijumba mu rwego rwo kunganira ibifungurwa bahabwa n'ishyirahamwe rya PAMU ndetse no kwikemura ibibazo bagenda bahura nabyo muri iyi nkambi. Vedaste Ngabo kubwira ijwi rya Amerika mu Rusenda wo mu ntara ya Kivu y'Epfo.
Badatse ngabo arakeneye no ngaha duceye dusozerera ariko badufatiye mu mva heno mu njaho ingene ndabibukije ko bamenyesha amakuru bane b'ikinyamakuru cigenga iwacu mu Burundi n'umushoferi wabo bagiye kubandanya bapfunzwe. Sentare nkuru y'intara ya Bubanza bapfungiwemo yavuze ko ishimye kubiyegereza mu mwanya amatohoza kibandanya. Watanguje ikinyamakuru iwacu Antoine Kaburahe yabwiye ijwi ry'Amerika ko ari nkuru y'incamugongo ku banyamwuga. Mwakoze inshuti bakunze kutwumviriza. Yakoze Facile Gebehu yegeranije amajwi hamwe hamwe na engineer Joe afatikanje muhinga bw'ivyuma je mwumva kuri mikro na Lidiane ni nahazwe ku izina rya bagenzi banje bandi turi kumwe mu ruganda rurashikiriza makuru ikirundi n'ikinyarwanda ku ijwi rya Amerika tuvuze kuruhanirwa twongera turatumira mu biganiro byacu biri imbere muri ivyo harimo muri isanga y'igice saha 10 saa 12 amakuru azobagezeho mu karere igice saha 1 n'iminota 30 nayo ayagezeho ku isi byose mukabisanga no kuri YouTube ariyo VOA radio yacu. Ababandanye kudutega amatwi mu masegonda make saa 12 murumva ikiganiro cy'umuziki tubashikiriza buri wa gatandatu iyi saha.